Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2018. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo kuri Nosaha. Ndabahaye ikaze mwese.
IBM ya version 2 nko twavuze ni software. Ni software ushobora gushyira ku mashini nyinshi bitewe naho ucururiza. Iki mashini mwikoze indira kibona ku buryo noneho nyiri business aba afite aho kontrolera amakuru yose rimwe.
Uyu ni Pascal Rugabintwari, icegera cya komiseri wa Rwanda Revenue, ikigo cy'amatagisi, avuga ku buhinga bushasha IBM bugiye kuzokoreshwa mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe niyerekeye raporo y'ishyirahamwe rihamye agateka kazi na muntu Human Rights Watch ryaraye risohowe ku Burundi n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriana, tuyahere muyavugwa aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barbara Bush, umukenyezi w'umwe mu bahoze barongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yitavye Imana ejo ku munsi wa kabiri agiye afise imyaka 92 y'amavuko. Ibiro by'umugabo wiwe George Herbert Walker Bush byari byatangaje ku munsi w'Imana kuwo mutamakazi yafashe ingingo yo kuvanywa mu bitaro inyuma yo gutwarwayo inshuro zitari nke, kandi inyuma yo kuvugana n'umuryango wiwe hamwe n'abaganga bari basanzwe bamukurikirana. Televiziyo CNN yo muri Amerika yavuze ko yari abangamiwe n'indwara zo mu mahaha hamwe no mu mutima. Yari amaze imyaka 73 yubakanye na George Bush yahoze ari perezida wa Amerika kuva mu mwaka w'1989 gushika 1993. Barbara Bush rero yari amaze imyaka 25 mu bikorwa byo gufasha, aho yari afise fondasiyo yitiriye izina ryiwe. Yatororokanya imiliyoni z'amadolari yafashije kwigisha abantu gusoma no kwandika aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Afrika naho abantu bashika kuri 14 barafuye Dar es Salaam ku murwa mukuru wa Tanzania bahitanywe n'imyuzure y'imvura nyinshi yaguye mu mpera z'indwi iheze. Ibyo byatangajwe rero na komanda w'igipolisi cy'intara ya Dar es Salaam Lazaro Mambo Sasa. Ibimenyeshamakuru byo muri ako karere bivuga ko iyo mvura yaguye mu ntara za Arusha, Shinyanga, Mwanza na Kagera. Buramatari w'intara ya Dar es Salaam Paul Makonda yategetse ko amashuri y'intango yugara iminsi ibiri mu bice byabangamiwe kurusha ibindi. Abategetsi ba Tanzania baciye barahagarika ubukerarugendo mu ishyamba ry'Iratiro yahitwa Manyara ni mu buraruko bw'ico gihugu kubwo amabarabara jayo yononekaye cyane. Abana barenga 200 bahoze mu mirwi y'abarwanyi muri Sudani y'Epfo bararekuwe ejo ku munsi wa kabiri mu birori byabereye ahitwa Bakiwiri ni hafi y'igisagara cya Yambio. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bana UNICEF rigiranya ko abana bashika ku 19,000 muri Sudani y'Epfo bakiri mu mirwi y'abarwanyi mu gihugu cyose. Bamwe muri abo bana barekuwe ejo ku munsi wa kabiri bari batwawe n'imihari ya South Sudan Liberation Movement SSLM mu majambo make, abandi bari batwawe n'undi muhari witwa SPLM. Bwabaye rero bugira kabiri harekuwe abana benshi bahoze bari mu mirwi y'abarwanyi. Aba mbere barekuwe mu kwezi kwa kabiri igihe abarenga 300 basubizwa mu miryango yabo, abandi bashirwa mu bigo aho bafashwa na UNICEF. Hejo ku munsi wa kabiri hari hakiri igifungo ku bijyanye no kumenya nimba umurwi w'abahinga mpuzamakungu bakora amatohoza boba barashitse mu gisagara cya Duma muri Siriya gutohoza nimba harakoreshejwe ivyuka vy'umara mu gitero cyabaye haraheze iminsi 10. Televiziyo ya Leta ya Siriya hamwe n'ishyirahamwe White Helmet rya muri Siriya rifasha gutabara byatangaje ko uwo murwi w'abagenduzi washitse iduma. Ariko umuvugizi w'ubushyirangange bw'imigenderanire aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Hito North yavuze ku muhingamo wejo ku munsi wa kabiri kuyo murwi utarashika iduma. Abo bagenduzi bari bashitse muri Siriya ku munsi wa gatandatu inyuma y'umunsi umwe Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza hamwe n'Ubufaransa bateye misile mu bibanza bavuze ko bihingurirwamo ibyo byuka by'umara. Bagishika abo bahinga ntibashotse bemerwa kwinjira iduma hafi y'umurwa mukuru Damas gutangura ayo matohoza. Naho muri Yemen abarwanyi b'abahuti muri ico gihugu bashikiwe na leta ya Iran hamwe n'umurwi w'abarwanyi ba Hezbollah bo muri Libani barahiye ko bagiye kongereza ibitero by'amamisile n'amarokete ku gihugu kibanyi ca Arabia Saudite. Arabia Saudite rero nico gihugu kiyoboye abasirikare b'ibihugu by'Abarabu bariko baragerageza komora abo bahuti babakura ku murwa mukuru wa Yemen Sana. Mu ntango z'uku kwezi abo barwanyi b'abahuti bagiye baririmba indirimbo zo kunegura Leta Zunze za Amerika na Isirayeli mu gihe bariko baratera iryo bisasu mu gihugu cya Arabia Saudite. Ku munsi w'Imana naho aho habera ihuriro rukokoma ry'ibihugu by'Abarabu rigira 29 i Darhane, umwami wa Arabia Saudite yagirije Iran kuba ariyo iha abahuti ayo mamisile batera. Yise abahuti abarwanyi b'iterabwoba bashyigikiwe n'igihugu cya Iran.
Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2018. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo kuri nosaha. Ndabahaye ikaze mwese.
IBM ya version 2 ngo twavuze ni software. Ni software ushobora gushira ku mashini nyinshi bitewe naho ucururiza. Iki mashini mwikoze indira kibona ku buryo noneho nyiri business aba afite aho controller amakuru yose rimwe.
Uyu ni Pascal Rugabintwari, icegera cha komisere wa Rwanda Revenue, ikigo cy'amatagisi avuga ku buhinga bushasha IBM bugiye kuzokoreshwa mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe niyerekeye raporo y'ishyirahamwe rihani yagateka kazi na muntu Human Rights Watch ryaraye risohowe ku Burundi n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Burning the womb, cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new. To use protection for our fitted to your forbidden fruit.
Always the bridesmaid, never the bride. Hey, all can I say? If life was a highway, the deep was an enclave, I'd be swerving in five lanes, speeds at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's why I made this game into sideways. I can't keep my lies straight. But I made you terminate my baby. This up triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for a while. That I really would have loved your smile. Didn't really want to abort, but okay, what's one more lie to tell an unborn child?
Being a lover, being a cheat. Oh, my sins need holy water. Feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If foolish gonna cause this pain, the truth in my lies now are falling like the rain. So let the river run. What do you mean?
trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. Cut you up, then you down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Cause you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. What do you mean?
The hits. TMZ is reporting that Justin Bieber got into a scuffle with a man that he witnessed choking a woman at Coachella. Now, Bieber allegedly punched the guy in the face and threw him against the wall after the man refused to release his grip on the woman. Now, we do know this, that the police were called, though they cannot confirm or deny why all of this took place. No charges, however, have been filed. Here's The Weeknd and Kendrick Lamar on The Hits.
I fight you, I fight myself. I fight God to tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, blood on my doorstep. Life is living hell, puddles of blood in the streets. Shooters on top of the building, government aid in relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scar face. Who needs a hero?
Hero.
You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero?
Hero.
My heart don't skip a beat, even when hard times bump the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy, and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta be.
Pray for me. Take my pain to me. Take my soul to me. Cause I'm alone with you. If I won't die for you. If I won't kill you.
don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, give it a whirl. I've been watching you. I like the way you move. So go ahead, girl, just do it.
Boom, 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 boom